Kuva ku munsi wa gatatu w'indwi heze haraye hatangajwe isandaba rya President Pierre Nkurunziza Barundi n'abanyamahanga barakurakuranwa ku kirimba citiriwe Ntara y'Urushatsi kiri Bujumbura baje gusinya mu gitabo c'iteka cyo kumusezerana no kumwubahisha nakaryo ku bantu bakoranye bagize amahirwe yo kumumenya kumuvuga mbere rimwe na rimwe no kwishura ku bibazo wa canke ku catari bake na cane cane abatavuga rumwe na nyakwigendera bamunenga akiriho kugeza umunsi yasezerisi Jean-Claude Karigwande yenzako umuvugizi wiwe arasigura nk'urugero ibyo yagirizwa ko ku ntwaro yiwe y'inubyi abanyamahanga bagiranira umubano mubi Bwana Karerwa bicisha mu migani yakunda kuganira na Shebuja ndenza ko ntayengesha nyakwishura ku bibazo byamenyesha makuru hukirimba ahaguma mu bakira abashitsi
yabaye umuntu no vuga umukuru w'igihugu wa mbere mu Burundi yanse yuko abanyamahanga bigira amagadigadi mu gihugu cy'u Burundi uko yagomba guhesha igihugu cy'u Burundi ijunja n'ijambo cyari gifise imbere y'umuzo wa koloni akavuga ati nitwankira abanyamahanga ko baza mu Burundi nibaze mugabo baze gusuma nibaze nk'abasuma baze nk'abasuma tubasumishe ariko baje nk'abasuma tubiyamirize urumva yarafise umutima wo gukunda igihugu w'ikirenga bamwe bita mu gifaransa abapatriote ntiyanka abanyamahanga ariko ashaka abanyamahanga bo kwigenza mu Burundi nkuko barundi bigenza bagiye mu mahanga ikindi yamye ari umuntu yiteguye ya muntu yamayitego yavyiteguye imisi yose akatubwira ati tugire iherezo ryiza utegere yuko hakwisi ari urugendo gusa guca bugacana yandi ejo nitwagenda abantu bazavuge bati harabaye umugabo akamatwigisha kwisunga ubutwari ubutore ubuhizi za nkingi z'ubuntu abarundi ba kera barerera ko abana babo akatwigisha ingene abami ba kera bahesheje iteka ritekane n'icyubahiro igihugu atere umuntu wese muri genda mu mwanya mutoya mara ku isi azogenda abantu bamwikugura azogenda abantu bamukumbura
Albert Nasasagare nawe cegera cy'umugendanyi mukuru wa nyakwigendera asanga atari urundi bwonyene bubuze ubu yatanguranye na president Nkurunziza umunsi wa mbere arahira mu nama nshinga mateka mu Kigobe rakagendana kugeza umunsi yaheme impwemu za nyumikarusi hari ibintu bitatu nyamukuru yamwigiye ko byose avuga ko bikubiye mu ijambo ubuntu kuri uyu wa mbere Nasasagare nawe nyene yakukirimba
Burundi burahombye Afrika irahombye n'isi irahombye ndongozi yari umugabo afise imbono afiyerekwa yarazi ahavuye ahageze kandi yarazi niyo ari karaja ndetse namuravye ari karatambuka warona ko ari umuntu adatambuka ushagirika ariko atambuka yiyemera azi yari karaja ikintu gikomeye kikunda kugora indongozi ni kurengera ivyamoko ivyintara yari umuntu yamaze kurengera ikibazo camoko ikibazo c'intara ndetse n'ikimiryango kandi cyose agaseshwa rumuri muravye abari bamukikuje barabantu ubwoko bwose intara zose kindi namwigiye ko yarafise ubuntu umurongozi kenshi yafise ingorane yifuza kwa mukikuje bose biyumvira we nibyo we gusa ntanze nakarorero igihe cha mu ngorane z'ibihumbi 2015 wazawumva akubajije ati mbega naka wa mwana wawitwa naka hamwe yavunika mbega yarakize neza akabaza umuntu ati mbega mukanaka yasigaye ari umupfakazi ameze gute akibuka abo biganye akibuka abantu muri izo ngorane ziwe zose zari zimuremereye isi yose irikiramuvuga ntiyibagira kumenya ubuzima bwamukikuje akabaza nabo biganye bakuranye
Karego nawe yemeza ko bagikekeranya ku butwari n'ico Nkurunziza yamaze bazoyibonera mu bitabo yari karandika
muzoyibona mu minsi iza ari ibitabo bitandukanye ashingiye adahejeje kwandika mugabo aba bafashanya bazobana ivyo bitabo bavyandike babiheze yakoresha imyibutsa cyane kuko twatugira umunyabwenge kuva kuri ba Salomo n'abandi barundi basokuru bacu imvugo yabo barakoresha imyibutsa n'imigani je ndabikubwira rero nk'ubizi kuko bavuga ngo inkuru y'inkuba ntivuga uwo yakubise ivugwa n'uwo ibagwa n'uwo yahushije uwo mwibutsa uvuga ngo hakugwana n'umuzimu wogwana n'umuzima n'umwibutsa yadusigura abarundi kuva na kera bamye bubaha umuntu yashengeye niho havuye n'umugenzo wo guterekera bakagenda kuraba abantu bapfuye kuko bavuga ngo akibi kuzimu kiburukira mu buzima iyo umuntu apfuye ntaba yarapfuye yaraheza akagaruka mu wundi muntu abantu iyo bamuvuze nabi iyo bamuhemukiye baramubona mu ndoto akababuza itiro akababuza amahoro ariko uriho uwo nkanaho umwinyegeza nico gituma rero yatwigisha no gusonera abapfuye tukabuba naha mubona duhagaze iyi ngoro yayitiriye umwami ntare ushatse cyambara ntama ariwe dukesha uburundi dukeshwa na rya yerekwa yadushiramo yo gushira imana imbere gushira abarongozi imbere hama no gushira igihugu imbere
Pierre Nkurunziza yarongoye Burundi imyaka 15 yo kwije imyaka 56 y'amavuko itariki 18 z'ukwa 12 kubuza kugeza ubu umunsi president Nkurunziza azoshingurirwa ko nturatangazwa eroje wika neza ijuru rya Amerika